ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira hi Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Shuti mwese muduteza amatwi ndabaramukije hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi
na Aloise Bigirimana nange ndabaramukije ndabahaye ikazi mu biganiro byacu.
Tegeko tugenderaho bavuga yuko icyubatswe cyose mu buryo butemewe gikurwaho. Ndumva ibyo tubize ari yamabwiriza y'inama njyanama y'umujyi ari n'iteka riheruka gusohoka ari nuko dusanzwe tubize mu buryo bwo kurwanya akajagari.
Uwo ni Solange Mukasonga, meya wa Nyarugenge, havuga ku isenywa ry'amazu yubatswe mu kajagari mu Rwanda. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo yerekeye abanyarwanda birukanwa mu Burundi turazigarukaho mu kanya. Ntimuve ku maradiyo yanyu. Reka ariko duhere ku makuru havugwa hirya no hino ku isi.
Muya makuru tuyahere mu gihugu cya Centrafrika, aho umusirikare umwe w'u Burundi ari mu nteko za ONU za MINUSCA muri Repubulika ya Centrafrika yishwe jo kuwa kabiri mu mutego batezwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana. Ivyo bitangazwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon aratera ivyatsi ubwo bwicanyi. Ico gitero cagabwe ku miduga ya gisirikare ya MINUSCA hagati y'ibisagara vya Damara na Ngerengu vyo muri prefecture ya Ombela Mpoko ku birometero 55 by'umugwa mukuru Bangi. Aho ni muri Centrafrique. Abo basirikare ba ONU batewe harimwo n'inteko z'abarundi ziri muri Centrafrique ku ruhande rw'inteko za MINUSCA. Mu gihe bariko barivuna ico gitero, umusirikare umwe w'umurundi wo muri izo nteko za ONU yarahasize ubuzima, uwundi arakomereka. Ban Ki-moon asaba abagavye ico gitero ko bashigwa imbere y'ubutungane. Asaba kandi imigwi yitwaje ibigwanisho guhagarika imigwano no gushira ibigwanisho hasi. Umunyamabanga mukuru wa ONU amenyesha ko ishirahamwe arongoye rizoguma rishigikiye leta ya Centrafrique mu rugamba rwayo rwo kugwanya ubwicanyi no kudahana. Aheraheza aho z'imiryango y'uwo musirikare yafuye na leta y'u Burundi.
Leta y'u Burundi yirukanye umujyanama wa mbere muri ambasade y'u Rwanda i Bujumbura witwa Désiré Nyaruhirira. Aya makuru yemejwe n'umwe mu bayobozi bakuru muri guverinoma y'u Burundi utashatse kugira ikindi abivugaho. Yemejwe kandi na bamwe mu bayobozi b'u Rwanda. Iyirukanwa rya Nyaruhirira ribaye mu gihe havugwa iyirukanwa ry'imfungwa ry'abanyarwanda n'ifungwa ry'abanyarwanda basanzwe bakora imirimo itandukanye mu Burundi. Mu kiganiro aherutse guha Radio Ijwi rya Amerika hari New York mu nama y'umuryango w'abibumbye, Alain Nyamitwe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi, yavuze ko u Rwanda rushyigikiye inyeshyamba zishaka guhirika ubutegetsi mu Burundi. Yavuze ko bafite amakuru ko hari ibikorwa byo kwinjiza abantu mu gisirikare cy'inyeshyamba bibera mu nkambi z'impunzi z'Abarundi mu Rwanda zirimo iy'Amahama. Kugeza ubu ariko u Rwanda ntacyo ruravuga kuri ibyo birego.
Muri Burkina Faso, leta ya Burkina Faso yaraciriye urubanza General Gilbert Diengere yari ku mutwe w'abashatse gutembagaza leta mu minsi iheze hamwe na Jibril Basore yahoze ari ministre w'ububanyi n'amahanga w'ico gihugu. Aho hari ku munsi wa kabiri aho bagirizwa guhungabanya umutekano mu gihugu. General Diengere yari yafashe ubutegetsi ku nguvu iminsi mike imbere yaho agondozwa n'igisirikare, abanyagihugu n'ibihugu byo muri ako karere arishikana ku butegetsi.
Muri Repubulika ya Centrafrika, ibinyoma n'ibihuha bishobora gushyira abakozi b'umuryango ushinzwe abimukira IOM mu mazi abira. Uwo muryango uvuga ko ibyo bihuha byatangiye kuva icyicaro gikuru cyawo mu murwa mukuru Bangi kigabweho igitero. Hashize icyumweru icyo gitero kibaye. Ibiro bya IOM byatewe hejuru ku buryo burambuye kandi imfashanyo yari igenewe abantu ibihumbi n'ibihumbi badafite amacumbi bataye ibyabo yarasahuwe. Umuvugizi w'umuryango wita kubimukira mu rwego mpuzamahanga Joel Millman avuga ko muri iryo sahura hatangiye kuboneka amakuru mu binyamakuru mpuzamahanga no ku mbuga nkoranyambaga. Yavugaga ko ibiro by'uwo muryango ushinzwe ibibazo by'abimukira byari bibitsemo intwaro. Avuga ko ibyo bitangazamakuru byanaregaga uwo muryango kuba warafashe uruhande rw'urugomo rushingiye ku moko. uwo muvugizi Melman ashaka kugaragaza ko nta ntwaro zigeze zihaba agira ati nta ntwaro zo kwihimura zigeze ziba ku cyicaro gikuru cyacu ibangi cyakora avuga ko hari ibikoresho 35 byari byo kwikingira ibyo birimo udukote tubiri two kwirinda amasasu hamwe n'ingofero ibyinshi mu inyinshi mu miryango y'ubutabazi ikunze kuba ifite ibyo bikoresho hafi kuri ubu ntawe uzirengero ry'ibyo bikoresho yongeraho ko bakeka ko byaba bifitwe n'abasahuye
amakuru avugwa muri Afrika kandi mu gabane wa Afrika ugenda utera inyuma mu by'ubutunzi nk'uko bishikirizwa ni banki nkuru y'isi yose ibiharo byerekana ko ubutunzi bwa Afrika buzogabanuka ku bice bitatu n'ibicindwe kwijana uyu mwaka ibyo biharuro nibyo bito cyane kuva mu mwaka w'2009 mu myaka irangiye ubutunzi bwa Afrika bwari bushimikiye kuvyo uwo mugabane ukura mu butaka bwayo nk'igitoro gaze n'ubutare bw'izahabu na aluminium naho Afrika ifise ubwo butunzi mu butaka bwayo ibihugu bike cyane nibyo byashoboye kubwifashisha mu gihe bimwe byahisemwo kubushorera mu mahanga abanyagihugu bavyo baguma mu bukene butagira izina Makhtar Diop icegera cy'umukuru w'igisagara kiraba Afrika mu banki nkuru y'isi yose ati nko mu mwaka uheze ivyo bihugu nta kinini vyungutse kuko igiciro cy'igitoro ku masoko mpuzamakungu cyakorotse bituma ubutunzi buhungabana nkuko abandanya bisigura isubira inyuma y'ubutunzi bw'ubushinwa n'ubutunzi bw'isi muri rusangi no gukena kumuyaga nkuba ni bimwe mu byatumye ubutunzi bwa Afrika busubira inyuma
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ku yandi makuru havugwa ku mugabane wa Afrika Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irasaba gihamya ku ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu ryatangajwe n'umuryango Human Rights Watch umuvugizi wa guverinoma ya Kongo havuga ko imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ifite impungenge ku ihohoterwa ry'uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu gihugu yagombye gufatanya na guverinoma igatanga ibimenyetso by'ihohoterwa bityo guverinoma ikaba yafasha mu maperereza kubivugwa umuryango urengera uburenganzira bwa muntu ufite icyicaro cyawo inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Human Rights Watch yasohoye raporo kuri uyu wa kabiri tariki 6 ku kwezi kwa 10/2015 muri iyo raporo uwo muryango urega abashinzwe umutekano mu rwego rwo hejuru n'abategetsi mu ishyaka riri ku butegetsi muri Congo guha akazi amabandi ngo agabe ibitero ku bantu bigaragambyaga mu mahoro mu kwezi gushize abo bantu bigaragambyaga basaba Perezida Joseph Kabila kutagerageza kwiyamamaza ku yindi manda ye nirangira mu kwezi kwa 12 ku mwaka utaha 2016 Minisitiri ushinzwe itangazamakuru Lambert Mende yavuze ko ibyo birego bidakwiye kwemerwa kubera ko Human Rights Watch kugeza ubu itari yatanga izina na rimwe ry'abo ushinja iryo hohotera kugira ngo ushyikire ibirego byawo yagize ati dufite impungenge ku byo Human Rights Watch itangaza twasabye ibindi bimenyetso byadufasha mu iperereza ryacu cyakora twabonye ari ugukopora itangazo ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ryasohotse ku munsi w'imyigaragambyo nta zina na rimwe nta kimenyetso na kimwe twabonye nta mazina yabo bivugwa ko bishwe ati abo bantu bishwe ngo baba nta miryango bafite Muri raporo yayo Human Rights Watch yavuze ko ibyo yanditse yabibwiwe n'abantu ubwabo bagize uruhare mu gitero kubigaragambyaga abo bavuga ko batoranijwe n'abategetsi bakuru bashinzwe umutekano kandi ko babahembye amafaranga afite agaciro k'amadolari y'amanyamerika 65 Radio Ijwi rya Amerika iyi gahunda tuyibagezaho buri munsi kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2
mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu radio email adresse yacu ya email nayo ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ya internet ariyo wezitatu radio yacu voa@gmail.com mushobora kandi no kudukurikiranira kuri Twitter adresse yacu ni radio yacu
Radio Hijwi rya Amerika hi Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda dunyarukire mu karere k'ibiyaga bigari. Leta y'u Burundi irukanye umujyanama wa mbere muri ambasade y'u Rwanda I Bujumbura witwa Désiré Nyaruhirira. Ayo makuru yemejwe n'umwe mu bayobozi bakuru muri guverinoma y'u Burundi utashatse kugira ikindi abivugaho. Yemejwe kandi na bamwe mu bayobozi mu Rwanda. Iyirukanwa rya Nyaruhirira ribaye mu gihe havugwa iyirukanwa n'ifungwa ry'abanyarwanda basanzwe bakora imirimo itandukanye mu Burundi. Mu kiganiro haherutse guhara dijwi rya Amerika ari I New York mu nama y'umuryango w'abibumbye, Alain Nyamitwe, ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi, yavuze ko u Rwanda rushyigikiye inyeshyamba zishaka guhirika ubutegetsi mu Burundi. Yavuze ko bafite amakuru ko hari ibikorwa byo kwinjiza abantu mu gisirikare cy'inyeshyamba bibera mu nkambi z'impunzi z'abarundi mu Rwanda zirimo Yamahama. Kugeza ubu u Rwanda ntacyo ruravuga kuri ibyo birego.
Mu ntara ya Kayanza hirukanywe abanyarwanda bane bahogwa ko badakwije ibyangombwa byo kuba ku butaka bw'u Burundi. Iyo ngingo ikaba yateye ubwoba abandi banyarwanda baba muri iyo ntara ko nabo umwanya uwo ari wose bashobora kwirukanwa. Evariste Nzikobanyanka ari mu Kayanza aratugezaho n'ayandi makuru y'umutekano.
Abanyarwanda uko ari bane bamenyeshejwe ku munsi wa mbere ko bafise amasaha 48 kugira aho bavuye ku butaka bw'u Burundi. Kuri uno wa gatatu bazindutse basubira mu gihugu cy'u Rwanda, nk'uko uburongoye komisariya y'igipolisi mu Kayanza yavyiganiye abamenyeshamakuru bagenzi bacu bakorera muri iyo ntara. Yanabamenyesheje ko abo bagabo uko ari bane birukanywe ku butaka bw'u Burundi kuko badafise ibipapuro bibaha uburenganzira bwo kuhaba. Babiri muri abo bagabo twamenye amazina yabo. Umwe yitwa Ndereya, yahora afise ubunywero ku mugwa mukuru w'intara Kayanza. Uwundi ni Twagirimana Salumu, yahora adandaza muri butike ngaho nyine mu Kayanza. Uwo wa nyuma twashitse aho yahora adandariza twasanze umukobwa wiwe, naho tashinye kuduhijwe. Yatubwiye ko se amuvyara yari amaze hafi imyaka 5 aba ngaha mu Kayanza. Icyo yari afise kimuranga wari urupapuro bita attestation de residence, nk'uko umwigeme wiwe yabitwiganiye. Umukobwa wa Salumu Twagirimana ubu yubakanye n'umurundi ngaha nyine mu Kayanza, yabwijwe irya Amerika ku gihe se yamenyeshwa ko ahawe amasaha 48 ngo abe yavuye ku butaka bw'u Burundi. Vyabatunguye mu muryango, agasaba ko hamwe yoronka vyangombwa bikwiye bomureka akagaruka mu Burundi kuko ariho yari afise ubuzima. Bamwe mu banyarwanda bisumwaho mu Kayanza twashoboye kuvugana akanya gatoya hanyuma bakaduhunga, batumenyesheje ko bafise ubwoba ko nabo bashobora kwirukanwa umwanya n'umwanya. Twarondeye ku telefone buramatari w'intara Kayanza Anise Ndayizeye ngo atubwire nimbi ngingo yo kwirukana ba mu Kayanza batagire ibyangombwa igiye kubandanya. Yatushiye ko ari mu nama kandi adahava aboneka kuri uno wa gatatu. Aho mu Kayanza kandi havugwa ikiziga cy'umuntu cyatowe kiboheye amaboko imugongo muri zone Kabuye ya komine Kayanza nyene ku ibarara rya Kayanza Ngozi aho bita ku Banyabururi. Amakuru yegereye abajejwe umutekano akamenyesha ko umuntu yishwe atamenyekanye. Bamwe mu banyakayanza twayaze bariyamiriza ubwo bwicanyi.
Nibaza ko ari abantu bibagize bane bashaka kudushafurita intara yacu. Sinzi ibintu baba bashaka kugira abantu nk'abanyakayanza usanga basubiranyemo canke akireka konge bongere bajyane bo nyine abanyakayanza kandi atanduro cyangwa umutima mubi wari uhari.
Kuko hano mu Kayanza twe tukaba dusanze kwitekaniye, ariko birashoboka bakabaje babazanye babakuye nk'ahandi bakaza kubaca nko ngaho kuyobora abantu. Nabashaka kudushafura ite ntara nyine kuko intara yacu yari isanzwe ari nziza, nta bintu by'akajagari kimwe umugumuko usanzwe uri mu ntara yacu.
Ubwo bwicanyi tuba tubuvuga ko burarenze abo bantu ababica babazana, twe ntidushobore kubamenya. Dukeneye yuko buza bakora ibishoboka byose amatohoza abaye akamenyekana ibyavuyemo, ababikoze bakabamenya. Umva nyine no guhanwa hisunzwe amategeko.
Ayo makuru ava mu gipolisi hanyine mu Kayanza avuga ko hari hahe zindwi zibiri hatowe ikindi kiziga cy'umuntu w'umugabo nawe nyine atamenyekanye kibohewe amaboko imugongo muri zone Banga iruhande y'ibarabara rya Kayanza Bukeye. Mu Kayanza, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Tukiri ku makuru avugwa mu Burundi, tuve mu Kayanza dusimbire mu ntara ya Gitega. Inyuma y'iminsi ibiri kigerageza bikanka, igipolisi cy'u Burundi kuri wa gatatu cinjije ku nguvu abanyororo 28 bagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi babinjiza mutwumba twabo nyene kure y'abandi bafungwa mwibohero rikuru rya Gitega. Amashirahamwe aharanira agatega kazi na muntu na ONU ntibemerewe kuja kuraba ivyariko biraba muri iryo bohero. Imiryango yabo banyororo n'abashingwa manza bavuga ko iyo ngingo ihonyanga agateka kazi na muntu. Ni inkuru ya Eloge Wirika neza.
Bafise inkoho zikomakomeye za mitrayeuse, ibisasu vya rokete, inkofero z'ukwikingira mu mutwe, inkinzo na vya vyuka bikoroza amosozi, gazi lacrimogene. Abapolisi bari hagati y'ijana na 50 n'amajana abiri bashitse ku ibohero rikuru rya Gitega nk'igihe c'isaha 12 z'agatondo. Bari barongowe na OPPN Ayubu na komisere atwara karere k'igipolisi mu ntara zo hagati n'ubuseruko Tade Birute gusa. Bashitse baciye bahagarikira abapolisi bubaka uruhome rugabura abandi bafungwa n'abanyororo 28 bagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi. Munyuma abaserukira amashirahamwe ahanira agateka kazi na muntu n'akabanyororo bagerageje kwinjira ariko ntibavyemerewe. Naho mu gisata ca ONU kirahivye agateka kazi na muntu nta mahirwe yo kwinjira bagize. Igihe c'isaha 6 z'umutaga niho amakuru ava mu yohero rikuru rya Gitega imbere yavuga ko abo banyororo 28 binjijwe mu twumba twabonye ne bane bane basangiye akumba kamwe. Muri utwo twumba indwi abari imbere mu ibohero rya Gitega bemeza ko abo banyororo ariho bazokwituma bagafungurira bakongera bakaryama. Hanze y'ibohero rya Gitega bamwe mu bagize imiryango yabo banyororo bari baje kuraba ibiriko biraba. Uwo mwigema ari muri bo.
Twe kuva kuwa gatandatu ntituramubona, tumurika kumubona kuwa gatanu, kandi amakenga dufise nuko twumva yuko atameze neza.
Abaryango babo bafungwa barafise n'ikindi kibateye ubwoba.
Dufise ubwoba yuko nukubica bashobora kubica. Turazi yuko indani mu munyororo hariho abavuga yuko burya buzu babubake bagomba kubashiramwo bo bashize kumwe ibintu by'amaproduit toxique. Naba tokwicwa n'aba masoro batokwicwa nibyo bashizeyo mbe ni kubera iki babashira ama toilette bagomba kuzigirira hari ndani no kuvuga abaherize ubudobo badasohoka hanze no kugira ngo bazogume ngaba byimbire ngaba batebaye bapfe umuntu aca byimba amaguru umva amaze kuvyimba amaguru ibihimba byose bicabishikigo.
Amashirahamwe yigenga nayo avuga ko ingingo yo gufungira abanyororo mu twumba twabonye ne ariho nyangwa ryagateka kazi na muntu. Pascal Rariha arongoye ishirahamwe rihanira uburongozi bwiza EPL.
Umuntu kwaba ari kose kiretse ko abantu batataraje imbere y'ubutungane no musi gushika ubutwe dufata yuko arabera muri ico gihe rero umuntu kiretse ko bo bari ko barafatira ibihano bikomeye bari bafise uburenganzira bwo kurabwa kugemurirwa nabi wabo abiwabo akababona rero twifuza ko ivyo bintu bo bihindura kugira ngo abashobora kubaraba abashobora kubafasha ivyo bafasha bakabafasha kuko batizwa gufatwa rundo gushika aho umuntu umwe wese bazomenya icaha kimwe agira icarico. Turabona yuko harimo uguhonyangwa kagateka kazi na muntu.
Maître Fabien Segatwa umwe mashingwa manza baburanira abo banyororo avuga ko ivyakozwe ari honyangwa ry'amategeko.
Hari ibintu bibabaje kuko iyo umuntu afashwe naho yaba yarakoze icaha arafise amategeko agenga ingene umuntu apfungwa ntapfungwa aho byo gucyo. Ico kintu cyo gushira abantu muri isolement muri kasho no kuvuga n'ikintu yategerezwa gufatwa nk'igihano. Icyo kintu nacyo kigihano ntikirenza amasaha 28.
Abapolisi 30 nibo bashizwe mu ibohero rikuru rya Gitega kugira ngo bacunge abo banyororo bagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi ngo ntibave mu twumba babashizemo. Amategeko agenga abanyororo avuga ko umunyororo ashobora gufungirwa mu kumba ka wenyene mu minsi ya mbere 8 acinjira ibohero mu gihe cy'amatohoza canke naho mu gihe yigenjeje nabi mu ibohero naho nyene ntarenza amasaha 28. Gushika ubu ubushikiranganje bw'ubutungane na Parike Nkuru ya Republika ntibaravuga icatumye hafatwa iyo ngingo yo gufungira abo banyororo mu twumba twabonye ne. Eloge Wirika neza, Gitega, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tuve mu Burundi noneho tujye mu Rwanda gusenya inzu zubakwa mu buryo bunyuranije n'amategeko mu bice byinshi by'imijyi bikomeje gukurura ibibazo bikomeye. Ubu mu bice bitandukanye hatangiye kugaragara abaturage basa n'abihebye banga guhomba kubera ubuyobozi basenyera. Ishyaka PS imberakuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda riramagana uburyo inzego za leta zisenyera abaturage. Riravuga ko hakwiye kubanza kubigisha. Eric Bagira Ubusa yaduteguriye icyegeranyo kuri iki kibazo.
Uyu mu karere ka Nyarugenge mu minsi ya vuba yashize yarizwaga no kuba ubuyobozi bw'ibanze bwari burimbanije bumusenyera inzu buvuga ko yubatse binyuranije n'amategeko. gusenya amazu byatangiye buhoro buhoro ariko aho bigeze biragaragara ko abaturage ubwabo bamaze kwihara mu karere ka Gasabo nabwo mu mujyi wa Kigali mu minsi yashize ababatsimbaraye ku nzu ubuyobozi bwari bugiye gusenya bavuganye na TV1 ya hano mu Rwanda
ko twamagana abagizi bana bahemukira igihugu cy'u Rwanda nako twamagana umuntu wese wasenya inzu
ikibazo cyo gusenya kiri hirya no hino kandi kirarushaho gukara umunsi ku wundi kuwa kabiri w'icyumweru gishize mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda ubuyobozi bw'ibanze bwagiye gusenya buherekejwe na polisi bibangombwa ko polisi yicirashe babiri komeretsa abandi babiri itangazo rya polisi ryasohotse rivuga ko umupolisi warasha abo baturage yirwanagaho kuko ngo bari bagiye kumutema ikigoye kubondera ibimenyetso ariko kigaruka kenshi ku minwa y'abasenyerwa nuko mbere yo kubaka baba batanze ruswa bafite n'ibyangombwa bibemerera
ariko ubushobora kuza akubwira nti reka nigondagondera aka kantu yagira icyo guhereza ugacaho ukagenda undi utahaye yagaruka akayisenya ni ku buyobozi bw'iki gihe bumeze rwose
ariko iyo bigaragaye ko babibonye muri ubwo buryo ntibibuza gusenya Madame Antoinette yankurije umunyamabanga nshingwa w'ikorwa mu kagari ka Gatunga mu mujyi wa Kigali
ukuvuga ngo uyu munsi twapanze n'ubundi kugenda tumenagura amatafari gukuraho inzu zubatswe mu kajagari zikatwihisha
ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge budasiba kugaragaramo gusenya amazu afatwa nk'azamuka mu kajagari bushimangira ko amategeko agomba kubahirizwa abubaka bagakurikiza igishushanyo mbonera cy'umujyi Madame Mukasongame ya Nyarugenge
ndetse n'amategeko tugenderaho bavuga yuko icyubatswe cyose mu buryo butemewe gikurwaho ndumva ibyo tubize ari yamabwiriza y'inama njyanama y'umujyi ari n'iteka riheruka gusohoka ari nuko dusanzwe tubize mu buryo bwo kurwanya kajagari
ku rundi ruhande havuka ikindi kibazo cyo kuba abubaka bagomba kubahiriza igishushanyo mbonera nacyo bacyumva mu magambo gusa nta bumenyi bagifiteho batuye Nyamirambo hafatwa nk'intangiriro z'umujyi umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali
igishushanyo mbonera ndacyumva ariko ntabwo ndakibona
ubuyobozi bwa PS Mbera gurishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda igice cyubowe na Madame Christine Mukabunane bwamaganira ku buryo ubuyobozi busenyera abaturage nibushyigikiye ko barenga ku mategeko bugasaba leta kuyabasobanurira byimbitse Madame Christine Mukabunane
ugasaba icyo abaturage bigishwa neza amategeko abayobozi b'inzego z'ibanze bakanyegera bakagerageza kuganira nabo hanyuma ikindi ni uko iyo abantu bubatse nko kurinda kuzura abayobozi b'inzego z'ibanze barahari ba mudugudu ba tugari baba bakwiriye kubabuza hakiri kare kuko babana nabo baraturanye aho kugira ngo bazasenyere umuntu bamukure mu gihombo
iki kibazo cyo gusenya inzu zizamuka mu buryo bunyuranyije n'amategeko hakoreshejwe ingufu z'umurengera mu mwaka ushize wa 2014 abanyamakuru bakibajijeho umukuru w'igihugu Paul Kagame yagitanze w'igisubizo
nta hantu ndabyumva ku isi ko bagira batya bagasenyera umuntu niyo hari impamvu aho nakumva ko mu Rwanda dukora ibitangaza bidakwiriye gukorwa ibintu ariko ahandi bazana za katapira zo azizi za tingatinga uko bazita rwose baka ahubwo hano murabitinya n'uwakoze amakosa muramutinya ariko ahandi baraza bakamutwariramo tingatinga ikaze gaterura inzu n'abarimo n'iki irashyira hari kandi byubahirije amategeko yabo bashyize rero icyo nemeranya nawe ibintu byose biba bikwiye gukorwa mu buryo busobanutse hariho n'amategeko ahari abakwiriye gukurikizwa ndetse ayo mategeko agahana ukwiriye kubahanwa ari uwakoze ibikorwa nabi bisenywa bikurikije ku buryo busobanutse cyangwa se uwashenye ibidakwiye gusenywa cyangwa se uwabisenye atubahirije amategeko
uku gusenya gukomeje guhombya abubaka mu buryo bunyuranije n'amategeko ari nako bihombya leta kubw'amafaranga agenda ku mirimo yombi akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
tuve mu Rwanda tugaruke mu Burundi mu ntara ya Kirundo hari umwana w'umunyamwema yaraye agarukiye ku cyobo inyuma yo gutemagurwa imipanga n'abantu bataramenyekana ibyo byabereye ku mutumba wa Muyange muri komine Busoni muri iyo ntara ya Kirundo mu muryango wiwe babona ko ari uruhigi rw'abanyamwema kwasubiye kwaduka ariko ku ruhande rw'igipolisi bavuga ko atakira byemeza ni inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze
uwo mwana w'umunyamwema yaraye ahatwe kugandagurwa atemaguwe imipanga azwi ku izina rya Alice Girukwishaka afite imyaka 8 yiga mu mwaka wa kabiri ku ishuri ritoya rya Muyange muri komine Busoni aho asanzwe aba inakuru amugwaje mu bitaro byo mu Kirundo arigana uko vyagenze
umwana yaraje apfuye kwa sekuru kurahura umutwanwe na w'umutumi hamagaze mu ibarabara kugira atambukire mu rugo rw'iwabo nyabagabo bacu batari babiri bacaba mukwe ukuboko bamufatisha ibarabara rituka mwana chatera induru abana abandi bana bacabaraza guhurura na sekura caraza gete kuko sekuru yabagete kumere tutero zitanu ngo bashikire bacaba umwana bacabara muta bamugazaguye bacabariruka bamugazaguye mu mutwe no kugutwi no mu bitugu umba bamugize gipanga cigize no kugutwika no mu ruhanga no mu gitugu imbugita ishinze no mu maboko ibikeba kubibiri bamukeba kurahabiri
mu muryango w'uwo mwana ntibakekeranya ko ubwo bubisha buri mu rukurikirane rw'uruhigi rw'abema bahoze barondegwa n'abanyamageza bashora ibihimba mu gihugu cya Tanzania mu myaka iheze
kubera igihe nyene bavugiye ko bahiga bema twarabyumva nyene ko bahiga bema nyaka n'ubundi cya jambo ribe ryo bagarukanye kubahiga
kubera yo batangiye gufata bema hari haciye igihe kitari gito twatuzi ko babihebye byacureje none babwiye kugaruka ubu rero ibyaba bema kubera yo barondera cyane rero bakurikirana buriya yaduteye ubwoba bwa mbere ariko nawe birashitse twari twabyumvire bigitangura ariko nawe ngo birashitse bari bamudutwaye kandi Imana yakinze gusa
abajyango b'uwo mwana bati ubutambana na mukeba nakubita urugohe kuko atako batari barakoze kugira bacunge umutekano w'uwo mwana mu myaka iheze uruhigi rw'abema rukaze
havuzwe ikibazo cy'abema icyo twabyishafashemo kubera nako tumutunze twaje tugira umutima uhagaze tinwata umwanya n'umwanya barashobora gushika bakaza bakamudutwara yirigwa mu nzu tukamukingira kirigwa mu nzu akaguma mu nzu buri mwanya umuntu akamwama hafi gushikaho ibyo bintu bicure kubera yo batangiye gufata bema hari haciye igihe kitari gito twatuzi ko babihebye byacureje none babwiye kugaruka ubu rero
abavyeyi bo
Radio Ijwi ya Amerika imbere yo gusozera ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba reka tubibutse mu ncamake amakuru makuru avugwa hirya no hino ku isi twabashikirije muri Centrafrique umusirikare umwe w'umurundi ari mu nteko za ONU za MINUSCA muri Republika ya Centrafrique nyene yarishwe jo kuwa kabiri mu mutego batezwe n'abantu witwaje ibigwanisho bataramenyekana ivyo bitangazwa n'ishira hamwe mpuzamakungu ONU umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon aratera ivyatsi ubwo bwicanyi agasaba bagavye ivyo bitero ko bashigwa imbere y'ubutungane arahoza kandi umuryango wo musirikare yabuze agahoza kandi na leta y'u Burundi
leta y'u Burundi yirukanye umunyarwanda umujyanama wa mbere muri ambasade y'u Rwanda i Bujumbura witwa Désiré Nyaruhirira iyirukanwa rya Nyaruhirira rikaba ribaye mu gihe havugwa iyirukanwa n'ifungwa ry'abanyarwanda basanzwe bakora imirimo itandukanye mu Burundi
Leta ya Burkina Faso yaraciriye rubanza General Gilbert Diengeri yari kumwe n'abashatse ari ku mutwe w'abashatse gutembagaza leta mu miseze muri ico gihugu hamwe na Jibril Bassolé yahoze ari ministre w'ububanyi n'amahanga ku munsi wa kabiri abo bagirizwa guhungabanya umutekano mu gihugu
Bombe yabiyahuzi yishe abantu 15 muri Nigeria abiyahuzi bibasiye mu mujyi wa Majyaruguru hashyira uburasirazuba bwa Nigeria ni kuri uyu wa gatatu itariki 7 ukwezi kwa 10 umwaka wa 2015 bishe rero abantu 15
Umugabane wa Afrika ugenda utera inyuma mu by'ubutunzi nkuko bishikirizwa ni banki nkuru y'isi yose ibiharuro byerekana ko ubutunzi bwa Afrika buzogabanuka ku bice bitatu n'indwi uyu mwaka ibyo biharuro ni byo bito cyane kuva mu mwaka w'2009
Nshuti mwarimo duteza amatwi mbere yuko dusezeranaho tubanze tubibutse tubamaze kubabwira muri make hiyo amakuru twabagejeho muri uyu munsi ubu rero mu kanya turaba dusoje ibi biganiro Mucuti ro mwese mwarimo duteza amatwi tuboneye hakanya ko kubashimira tugashimira abadufashije ku buhanga by'ibyuma kuri mikuru mwari kumwe nange Eugenia Mukankusi
na Aloise Bigirimana tubashimiye kuba mwaduteza amatwi tubifurije amahoro y'Imana mu gihe ibihe byiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.